kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isami na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mucumva muciye ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwebwe mutwumva muri mu gihugu cy'u Burundi, kandi tubahaye ikaze ku bakunzi bacu muri mu Rwanda. Turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, ahandi mutwumva ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero iminsi yose ya gatandatu murabimenyereye ko nta mutumire tuba twabatumiriye, ahubwo mwebwe aho murimo muri abatumire bacu. Nta kindi tuyaga, muratubwira amakuru. Hari nk'amakuru usanga arabaye haba makartier atandukanye, aho muba makamba atandukanye, ibisagara bitandukanye, ugasanga ayo makuru ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuyamenya. Ayo makuru murayatubwira mukayasangira n'aba bari kwarumviriza ijwi rya Amerika. Ariho natwe ayo twabatangarije biciye ku radio canke biciye ku mbuga zacu zitandukanye ngurukana bumenye, yaba Facebook turacisha kwa ama video usanga harimo amakuru, yaba ku rubuga rwacu wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com turacisha kwa amakuru, yaba nka yavugwa muri Afrika yaba yavugwa hirya no hino. Nko muri Afrika twarababwiye inkuru yari ijanye n'amatora ya Nigeria ariko aritegurirwa cane gose. Ariko amatora umugurureje gutunganya amatora muri Nigeria uhejeje gutangaza haheze nk'amasaha indwi gusa ko yegejwe inyuma. Abanyagihugu barababaye bavuga ati twajuraguritse. Perezida Muhammadu Buhari aramutswa Nigeria w'imyaka 76 yasavye abanyagihugu kudahungabana. Umugurureje gutegura amatora ya Nigeria nta byinshi uravuga igituma wasubije inyuma ya matora, ariko yavuze ati byari ngombwa ko tuyegeze inyuma kazoba kwa gatandatu wundi kugira ngo abe mu muco kandi abe atunganijwe neza. Iyo niyo nkuru rero igezweho turabigaruka ko. Wa mbere dufise ku murongo wa telefone ni Jean de Dieu. Jean de Dieu ikaze.
Kaze muraho neza.
Turakomeye turashima, twaramutse kandi twibaza yuko tuza no kwirigwa.
Ariko umeze neza, ibiganye bimeze neza.
Urakoze cyane gose.
Nanjye nshimira radio y'ijwi rya Amerika kuba ari njye itangire yo kuma umwanya nkaba utanga igitekerezo natwe nangaha. Ni Jean de Dieu mu karere ka Nyamagabe, ndi mu murenge wa Nkomane. Nicyahoze ari Gikongoro.
Nuko rero Jean de Dieu, uno munsi utuzaniye amakuru dusabikanya udusangiza canke hariho ayo ufise ico uvuga ko kuyo twagutangarije mu ndwi buca dusozera?
Nanjye ayo mfite njyewe nayo nagira ngo mbabwire natwe no mu gihugu cy'u Rwanda tumeze neza. Dushimira natwe umukuru wacu w'igihugu, urabizi ko arangije iriya manda yayiyobowe neza, tumushimira. Tunayiyobowe na twifuriza tunashimira n'uwafashe ubutegetsi nanone akongera akayobora nawe biriya bino bihugu nanone bigize
urukuvuga muryango w'umwe bwa Afurika.
Tumwifurije nawe ihirwe amahirwe masa nawe. Ikindi kintu nawe navuga nanone dufite nawe ni uko ubuyobozi bwacu twarimo buduteganyiriza, urabizi ko bari badushyize mu byiciro, harimo abantu bari batabyishimiye ariko barimo baratubwira yuko bagiye kongera tukabisubiramo buri muntu akajya mu cyiciro ashaka. Dushimira Leta yacu y'ubumwe natwe inanga muri Gikongoro, urabizi ko Gikongoro ni ahantu bahoze bavuga ngo ni hera. Ariko dushimira umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame, ubu yaduhaye inka, ubutaka busigaye bwera kubera mu mafumbire. abakecu n'abasaza bageze mu zabukuru barimo barafata amafaranga buri kwezi yo kugira ngo abe yabasha kugura isabune, agura umwenda mwiza, abashe kuba ameze neza ku mubiri no ku mutima wose. Nta kintu kindi arafite. Ikindi aho tumushimira izo girimo Abanyarwanda. Nanone
urakoze, ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza Jean de Dieu.
Turabashimiye cyane. Furize tubasikaniringa.
Turabikora.
Turi kumwe kandi ibiganiro byanyu.
Urakoze, ugira umunsi mwiza, ugume wumviriza. Jean de Dieu yarayivuze mu kanya. Nuko iyindi nkuru yaranze inondwi, harimwo ihererekananya ry'ubutegetsi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasubiriwe muri ico kibanza na n'umukuru w'igihugu ca Egypt ariwe Abdel Fattah al-Sisi. Vyabaye mu ndwi iheze Addis Abeba ku murwa mukuru, ahari hateraniye n'inama y'abakuru bagize uwo muryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Muri iyo nama igihugu c'u Burundi carashikirije ikete abakuru bo ngaho basigura igituma barashize uwahora ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nziza Murantunga Pierre Buyoya ku mutahe mpuzamakungu. Ku ruhande rwiwe perezida Buyoya nawe yavuze yuko uko ari gusamaza amakungu. Turafise na Steve ku yundi murongo wa telefone. Steve Cards.
Hello.
I Cards.
Marco,
turashima, uherereye he?
Ndi ngai Bujumbura Mutangano.
Kuri Mutangano haravugwa make.
Amahoro kabisa, turashima.
Na makuru tuzaniye ni cufise utubwira kuyo twagutangarije canke.
No kuvuga nagomba gushikiriza ikintu kimwe. Hariho ikintu cy'amasanganya ashika kuri abiri amaze kuba ngaha imbere ya hôpital militaire zicumwe n'uruja n'uruza rurerure abantu bagenda cane imbere ya hôpital militaire. Ni ukuvuga nkaba nasaba Leta y'Uburundi nyomba vyo bari bishoboka bo hashira birya vy'amaferuje bifasha abantu kugira ngo imodoka, amakinga canke abagenda n'amaguru bashobore kurindirana kugira ngo ivy'amasanganya bihagarare, kuko hamaze kuba hagati muri amezi abiri aheze hamaze kuba amasanganya abiri. Urumva ni ibintu bibabariza cane muri gasanzwe bo hashira nk'amaferuje kugira ngo
iya nyuma uri kuravuga ngirani yabaye mu ndwi z'abavuzemo yuko yanahitanye n'abatari bake, harimwo wari kuri ku gataxi vero kiwe hamwe n'uwagendera kuri tukutuku. Steve, hanyuma none wewe kubwa wewe byo wabitegwa nuko ayo mafe rouge atahari canke hariho no gutwara cane kw'abantu ugasanga rimwe na rimwe banatwara abana fashe n'akayoga ko nkiyo baravuze yuko ariko aratwara yari yasomye akayoga cane.
Rumba n'igipolisi cyo zakira kwiza uduce tumwe tumwe bazi ko haca abantu benshi bashobora kuba amasanga bakagwiza igipolisi kugira ngo bishobore kuzakira kire yateye abantu kino bashobora kugenda mu bwitonzi bivanye n'ukuntu haba hari abantu benshi.
Hama ayo mafe rouge ariyo matara age afasha abatwara kumenya iyo baja no byari bahagarara. Ubundi umenga yarigeze gushigwaho gatonya, hariho nko kuri 28 novembre, hariho kandi no kuri ibarabara ryitiriwe kwikukira bari bayashizeko. Aracariho yarigeze akora canke.
Ni ukuvuga ubwo buce bumwe bumwe arahari, ariko hariho n'ibindi bice yari akenewe gushirwaho kubera naho nyine tubona yuko byari bikenewe.
Urakoze cane, ugira umunsi mwiza. Bibwirwa benshi bikumva bene byo ngira abo vyega baravyumvise. Urakoze cane Steve kuri Mutangano.
Ndabashimiye ku ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri ivyo vy'amasanganya, ubushikiranganji buraba ivy'amagara abantu mu gihugu c'u Burundi bwaratangaje busaba yuko amafaranga y'ingwati ahora asabwa abaje kwivuza batosubira kuyasaba, bubanza kwinyarukira ahubwo kwakira umugwayi. Hari no mu gihe havugwa abatari bake bashikanwa kwa muganga bagize insanganya, ugasanga iyo ayo mafaranga atabonetse biriko biratuma umugwayi atakigwa hakiri kare. Turose kandi na Bizimungu. Bizimungu, ikaze.
Ngo murakoze kutwakira.
Uherereye nawe?
Mirere mu Burundi, muri province Kirundo, hano mu Bugabira.
Mu Bugabira havugwa make.
Kwashaka kubabaza ubwami kwabashimiye kuganira mu gishyirwa ko ndabakwiye na kese.
Urakoze cyane.
inashaka kubabaza gusa impamvu menga Afrika ziradio ino zikirakwa sinzi ngorane twagize ntaje
bizimungu kuva mu kwezi kwa gatano ugwego rujeje gucungera ingene umwaka mu kwezi umwaka uhera ugwego rujeje gucungera ingene iminyamakuru bikora mu gihugu cyo Burundi CNC bwarafashe ingingo yo kugara imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika muri ico gihugu twari twahawe ikiringo cy'amezi atandatu ariko ico kiringo cararenganye bavuga yuko atavyinshi bagifise bavuga kuri iyo ngingo uko bizogenda biraje imbere tuzobabwira
murakoze cyane
yego urakoze cyane gose bizimungu kandi mukomeze mwihangana
yego namwe murakoze
Ijo gemeka Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda niyo ya mukaririmbo kiwe yasubiyemo nkunda kuburegwa tukibaza ko aho muri ariko mutorinda murashika kuri ugo gwego mwonwa mwigerera mugire umunsi mwiza n'urutonde rw'ibiganiro by'ijo rya Amerika
Basi ndoka kulima yemwe ngo kwanaka baganye no sanga zaheze taesa ngabura namba nibishingiro gaso yemwe amajambe rarabasize bagira ngo nkunda kuburegwa ariko simbore kwa chenyene ndangira basi nyowe bagira ngo nkunda kuburegwa ariko simbore kwa chenyene ndangira basi nyowe kuko beshi baragana yemwe nkasanga zaheze none mumbarira basi nyowe bagira ngo nkunda kuburegwa ariko simbore kwa chenyene ndangira basi nyowe
I don't wanna waste your time on fancy cars. My love is surreal, don't you think so? Si no que me de yo nada. Sa gera que zangu hit don't fit there. No ye merera. Sa gu konda pe. Be my lover. Be my honey. Zeho yeshira numba ubona munzozi amakaboko oh baby you got it oh baby you got it oh baby you got it you got it
Ijo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga imiziki itandukanye mu midiho itandukanye twongera dusangira namakuru avugwa ahiwanyu munavuga n'ico mushikirije kuyo twabatangarije Jean Bosco kuyundi murongo wa telefone uratwumva
Ndabumva neza ndahantu yitwa imugano mu giteranye
igiteranye mu ntara ya Muyinga
Ewo nkabasanzwe ndongo ishure gisumbuye
Aha ishure gisumbuye gitwa gute
Ese kuminare mugano.
Mhm. Haravugwa makinga aho na cane cane mu yigisata cinyigisho ko tugize imana tukakuronka.
Mu gisata cinyigisho havugwa mbeza abana turabafisa ariko makuruma twashaka kubashikiriza. Na yajanye n'abana twakiriye babiri bapfuye muri Tanzania. Ego turindiriye ko bara bakiye ariko nta manota baje bazanye yabo kuko bahunguka ku bushake turindiriye amanota yabo kugira tubandike tubashyire ku ntonde yego nibyo hanyuma mu gisata cy'indero nyene hararangwa umutekano muri rusange tumwe tuzategura abana kugira bazokore ku nkuru yo mu icenda ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kujya muri kaminuza tumwe turabitegura tubaha n'amateste yo kwimenyereza rusange ni ibyo
ego none ga Jean Bosco abo mwakira bavuye ngaho muri makambi atandukanye nk'ubu mumaze kuronka ayo manota yo baronse nimba bari bamaze mu mwanya munini ko nzirikana nk'iyumaze nk'umwaka udakurikirana n'izo nyigisho zitandukanye bihunga abana baca bashikira mu rwahe rutonde rw'inyigisho nko mu gihe baba barahunze bataratangura n'ivyo vy'uko concours national ikoregwa mu kwezi mu mwaka w'icenda
bo ingingo ifatirwa cyane cyane mu bushikiranganje no muri DPE no baturungikira abana tababana no mubandike mwaka uyu n'uyu hanyuma bamenyereza ibyirwa cy'uwo mwaka kugira tubategure nyene nyigisho zo mu Burundi bazibandanye mu mahoro.
Ubu unye ntiharengerana umwaka ntugeze kure ibice batize bizoca bigenda gute?
Twabakiriye mu byo cya mbere nyene mugabo kibazo nuko bari babwiye batamanota yatagiraze baturarindiriye kubashyira ku ntonde. Ego nkuko twayivuze nyine nyingi ifatirwa muri DPE nibo batubwira bati uyu mwana n'umwandike cyangwa nawe ni mu mureka bararindiriye. Ariko nk'abakobwa cyane cyane tuza tubarangire twubakingira kugira ntibabe baragereye. Ego
hanyuma aho Muyinga ariho nk'abana b'abakobwa basengera mu ishengero Assemblée Chrétienne riri ngaho mu Muyinga twaratangaje mu ndwi yaheze yuko abo bana bari kwaragira ikibazo ko ku mashuri ababwiye ati mwimwesha imishatsi nabo bakavuga ati imyemerere yacu ntidukundira na gato ko umukobwa aba hatamushatsi ubwira. Hari abasengera muri iryo shengero mufite ngaho ku ishuri murongoye canke naho bataba basengera kuri iryo shengero bafite imyemerere itabemerera kumwa umushatsi.
Ishuri ndongoye nibaza ko ataba hari ntabo ndabona kuko bose tubabwiye kuyimosha bacabaga bimoshe nta kibazo gihari. Hanyuma iyo bari naho intwaro n'ibyiga bakatubwira cyo gufata abo turabona kabisa aho nterereye ntabo ndabona.
Hama ico kibazo mu kigona kwiki nk'umukuru atwara ishure kandi barizwa kw'abakobwa canke ari no mu ntara harimwo ico kibazo mwibaza ko umwana w'umunyeshuri aramutse aja mu idini rivuga ati ntugamwe umushatsi ama kwishure na hatimwa byogenda gute?
Niba ko imyifi twoyihuriza ko twoganira nabo basanzwe barongoye iryo dini tukagira inyishu duhuriye ko je niko nobivuga mu gihe waba hari notuma ko barongoye iryo dini tukaraba inyishu duhuriza ko wese hamwe.
Murakoze cyane rwose Jean Bosco murongoye ishure mwotwibutsa ingene ryitwa?
Ya twavuze ko ryitwa Lycée Communale Mugano.
Lycée Communale Mugano ngaho imuyinga mugira umunsi mwiza kandi mwandanye mubwira n'abanyeshure mu muyoboye kuza barumviriza ijwi rya Amerika ari biganiro byinshi by'abajene ducisha ko bishaka kugira ico bibunguye mugira umunsi mwiza.
Namwe murakoze.
Turase kandi na Elias kuri ndi murongo wa telefone. Elias ikaze
kumwe murakoze. Diane kuma kaze ku ijwi rya Amerika tukaba tubaye na mwiriho.
Uherehe gahiriya
Bujumbura mu Burundi
haravugwa amaki Bujumbura
ikibazo mbona gihari cyane sinzi ko hari izuba ryarire hamaze iminsi hari malariya nyinshi cyane sinzi igituma
mu bice bitandukanye bya Bujumbura canke ni mu turere tumwe tumwe
agace ko ngaha mu Kanyosha. Yego sinabonye duhurira n'abantu benshi cyane kwa muganga na jyewe cyo niyo narindi.
Urayigwaye nawe none?
Yego ndayigwaye.
Imisuhuko none hari ico ariko ravuga kiriko kirakogwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo ituze ko rimwe na rimwe yiramutse yije ntihaba habuze imvo hari bishanga ushobora kuba ari vyinshi canke iki hari kiriko kirakogwa.
Icyo niyumvira ku ruhande rw'iwanje nibaza yuko kuba ari akazuba kari kamaze iminsi kakaka cyane karenze ku buryo hasi ata muntu yashobora kuhonyora hata kirato yambaye urumva ko bwari ubushuhe burenze jyewe nibaza ko ari cyo hapfa ko mugabo muri iri joro haguye akavura gakeyi ubushuhe bucya buragabanuka turyamye tujya twumva hameze neza ngira ni cyo byapfa kandi.
Ariko ubundi malariya ubushuhe sinzi ko ivyo ku ruhavyo jamo mbwa bushuhe ntibushura gutera malariya kuko urumva icitegwa no mubu kandi mubu ufise aho winyegeje haba mu shamba canke haba mu mazi y'ibizibaziba.
Cyonye nibaza uko cyonye by'uburuhe canke by'intuzanye by'imibu aho yinyegeza gusa jyewe ndaryama mu musegetera sinzi yuko aricyo naho yobiva iyo mibu jyewe ntabyonzi.
None warapompesheje umusegetera ngo nyuma y'imyaka ibiri burya wari ukwiye guhindura. Eliya umaranye imyaka ingana gute umusegetera wawe?
Twebwe twebwe nisuhindura imisegetera cyangwa ngo dupompeshe turagera gusa turamesa ukagira isuku gusa hambwa kizubira ukabamba twebwe nk'ibyonye ntabyo twari tuzi yuko upompeshe.
Uravugana na muganga kubwire kuko iyo umeshe ukuramwo umubu, ukuramwo untunge, ukuramwo umuti. Hama rero nuwo mubu uje uramutse uronkaho aho winjirana urumva ko atamuti wica umubu urimwo ntacuba wikingi. Barahanura koza urabaganga barahanura koza urahindura umusegetera cyangwa upompesha uko imyaka ibiri iheze uraja kwa muganga sura gusigurira eriya.
Yego hama akandi kabazo mbere yuko dusezerana ni kwebwe tutari bwaronke WhatsApp nicyo ushobora kubakurikirana muga twarumvise nk'ufise WhatsApp ko ashobora kubakurikirana foyandayiziga muri ino minsi nashaka mutwibutse aho tuzoca duca kugira tuze turabakurikira.
Elias nta ijwi rya Amerika ntigigeze rishiraho ubwo buhinga, turafise WhatsApp y'akazi n'ivyo ariko ntiturashiraho urwego rwo guhuza abakunzi bacu. Ico tumaze kubona nuko hari amagroupe atandukanye WhatsApp umwe agenda agashiramwo abo bantu yipfuza, ni menshi cyane ntiturashobora gutororokanya bose ngo tubahurize hamwe bakaza barahanahana ayo makuru bayakuye bayakuye kuri site yacu ku rubuga rwacu rwa internet. Ariko agatelefone ushobora guca ko kugira ngo udutore kuri WhatsApp reka ndakakubwira ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Iyo ni WhatsApp yacu.
Ego ndahejeje kuyandika murakoze.
Urakoze ugire umunsi mwiza kandi misuhuko kamaradia uzoduhamagare mu ndwiza utubwira ko kakuvuye ko.
Ego nabonye kubahamagara mengo biroroshye naho tutaba turiko turabumviriza kandi turabashimiye.
Urakoze cyane gose Elias.
Yego.
Sasa na Victor kuyundi murongo wa telefone. Victor na uratwumva?
Ndawumva Diane mwiriwe muraho.
Turashima turashima. Uherereye ho nawe?
Ndi mu Rwanda Nyamata.
Nyamata haravugwa make.
Ah, turaho akazuba karaho imvura ntabwo iri kuboneka neza. Ariko nyine biragenda.
Ni hose kuri no mu Burundi ndumvise ko baratubwiye ko akazuba ari kenshi. Ego nuko rero Victor namakuru tuzani yavuye Nyamata hari ayo dufite yavuye Kigali hari ico fisi uvuga kuri twagushikirije cyane.
Mbo twa twabanje kubashimira. Kubera muba mwatuhaye akaryo ko kugira ngo tuterere ibitekerezo byacu. No kuvuga ku makuru muba mwaragiye mucisha hari ubwo tubura umwanya wo kubavugisha kubera akazi wenda tuba dufite tukatega amatwi kuri uyu munsi muba mwahaye abantu. Ikintu nashaka kuvuga Diane we ndumva ko muri aka kanya hari abanyarwanda abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ni benshi baba bateze amatwi y'iradiyo. Hari ibintu bimaze iminsi bivugwa kuri AU niba ari International Free Trade ubucuruzi bwambukiranya imipaka ko umuntu bacuruza hatabayeho amatagise n'ibiki byose. Hari ibihugu bimwe byabisinye ibindi ntibyasinye ayo masezerano. Ariko iyo turebye tuba tugira ngo nk'abanyapolitike bashinzwe gukurikirana inyungu zacu tubona biriya bintu basa nk'aho bibereye mu makinamico kubera n'urugero nko mu bihugu bikikije hano kugira ngo ukure nka nido uzi nido y'amata yo kunywa.
Yego.
Nko mu mujyi wa Goma kugira ngo uyinjize hano mu Rwanda uba usanga bigoye cyane igikwembe igitenge cyo kwambara n'ibindi ibyo ari byo byose baragusonesha ukumva ikibazo kiravuze. Ni hano mu bihugu byose duturanye niyo East Africa turimo twita ko turimo ntabwo ushobora kugenda gukura ikintu i Kampala ni urugero ni televiziyo radiyo barayisonesha nibaza ukuntu noneho nzava hano nkajya muri Cote d'Ivoire nkakurayo ikintu kukigeza hano bizaba bigoye urava hano ukajya mu bihugu duturanye ufite icyangombwa kibyemera passport hano hafi cyane hatarenga n'ibirometero bingahe ugasanga aho ugiye bari kukwaka n'amafaranga y'urugendo kandi nyamaze urwo rupapuro rw'urugendo uba warufashe mu buryo bwemewe n'amategeko nk'uko ayo masezerano ya refe pas aba yarabaye abayobozi rero baba bagenda batubwira ngo bari gusinya amasezerano bambona ari ibintu biba biri mu mpapuro iyo hejuru ariko kuri tere ntago bikora
ugasanga ntibiko birakora
ntago bikora vraiment ntago bikora dufite ingero nyinshi ntabwo ushobora kugenda ngo uvanye ikintu muri Kenya ni urugero ravukunda inguze yo televiseur inguze y'iki nguze hano mu Rwanda babure kugusoresha
none ga Victor uravugana n'ababa bari kora gusoresha ukabasiguza ko hari igihe usanga n'ibyo amasezerano yasinywe ariko hakaba harimo uduce duke duke tuza tuvuga ati naha amasezerano asinywe nawe ntikizogenda ku hamiki nikizogenduka ikinacho nikizogenduka uravugana nabo bakagusigurira
ariko tugomba kureba content y'amasezerano ni free trade nubwo aba harimo utwo dusutile nyine tuvuga ngo wende kiniki bashobora kuba ko ari amasezerano aziguye aziguye nenda harimo ibitagomba gukurikizwa wenda tuvuge sibyo ariko ni bigoye cyane bo ikintu navuga this is Africa kubera yuko tumaze gukura twagiye tuvuka twumva hari za muvoma ibiki n'ibiki ubundi nyambere kuvuga muri Africa hataragira ikintu cya demokarasi tugire demokarasi iterambere ryacu riri kure ibibazo bimaze iminsi muri Sudan urabizi ibiri muri bimaze iminsi muri Zimbabwe urabizi muri Nigeria biteguraga amatora numvishe bayasubitse ariko kuri komisiyo y'amatora bamaze iminsi bahatwika imaze iminsi muri Congo murabizi igihe tutari twagira demokarasi ngo umuntu atorerwe manda ye irangire ahabererekera abandi bajyeho haterambere kuko abo bantu akenshi baba bashaka kuguma ku butegetsi igihe runaka ni nabo bakorera ibibi bibangamiye iryo terambere ku bw'inyungu zabo n'ababa babagaragiye mu butegetsi bwabo
Victor urazi rero jewe ico numva ni ukwemera ni uko tuzogerageza tukarondera nk'abatahura ivy'ubwo guhererekanya bidandazwa ngira biri mu vy'ubutunzi ekonomi n'ibiki bakaza bakadusigura gute amasezerano asinya ku rwego rwo hejuru aza gushika ku munyagihugu igihugu akabigira ko inyungu hama tugatahura nayo masezerano yari urakoze cyane Victor Nyamata
reka ndagurundi urugero rumwe gato umuntu umwe urabona no urugero u Rwanda na Congo turi mu muryango wa CEPGL CEPGL numva harimo inyungu zirimo na economic na ushobora umuntu wo kugisenya akubwiye kwambutsa igikwembe iki kimwe cyo kwambara utagiye no mu bucuruzi baragifunga cyangwa bakagisoresha
kandi ari cyo uguze ngo wambare ga Victor
uravuze
ari cyo ari kimwe uguze ubwo ati ngiye gushonesha agashati canke kinagira ngo batange imisoro mu gihe babiboneka ko ari nka 10-20 uje kungukiramo nawe
no at even one ntushobora kugutambutsa kimwe cyangwa se kiza ni ibintu mbese tuba twumva abo bashefu bacu basinyiye mu birere ariko kuri tere ntabyo kandi kibaza impamvu ibihugu 54 bya Afurika dufite AU ukumva wahasinya ibihugu 17 byonyine ugasanga nk'ibihugu ni urugero byarabaye ibihugu bikikije u Rwanda bikanga gusinya kw'ayo masezerano tukibatatetese gute uzajya Burundi gute muri free trade uzasimbuka Burundi ujye muri Chade kuhahayo wagahereye i Burundi Uganda Congo na Kenya n'ahandi hasi ugasanga ni ibintu biba biri aho mu mpapuro gusa rwose abo baperezida abashefu bacu bajye bagerageza bakora ibishoboka bitwegereye naho biriya abari masikaje abari kutuma
urakoze cyane rwose Victor
urakoze
kugira umusemi yiza ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo ni feel love ka Sat B ni mu gihugu cy'u Burundi.
ko bikirara gihebushi Niri kwa club nirvana na la Costa Beach Nusuba bari bakubyindi ba vibe
Nyanzwi na wewe ikaze kuri ijuru ya Amerika no mukiganiro muri sanga uherere ni he Majaruguru Rwanda neza na neza he Uduza kaji gatonya nyanzwi muhinga bw'ivyuma arambira ko bakumva bigoranye kandi na je nuko bisigura ko nabari ko ratwumva bica bigenda gucyo nyene
Aba mukunyumva
ubu turakumva Ego nuko namakuru tuzaniye canke Sabwe
Niyo namakuru
duga kwijambo
Nezuvi kuru ya munsi mukuru wa Severance ejo wonde
abakundana canke ko ari umunsi mukuru abakundana hakwanya abakundana
ako oya nabari basinzwe nyine ba yeshimye cyane barwaniye umukunzi
barwaniye umukunzi vyabereye
yare ma ahantu majyarugo y'u Rwanda
hanyuma bihera gute
yanjye niba ngumva aracyafunze ariko abandi babaye nk'abo babikiye muri agahoro gahoro ariko umwe aracyafunze batekereje cyane
urakoze cyane nyanzwi ubwira umunsi mwiza na wewe isabwe
ibyiza namwe mwese n'inshuti
urakoze ubwira umunsi mwiza Turafise na Alexandre kuyundi murongo wa telefone Alexandre ikaze Alexandre watwumva
ndabumva cyane
yego aho herere ni he na makuru tuzaniye ni cyo uvuga kuri twagutangarije canke
ni kubaza gusa abanyamurenge kwibuka babo bapfuye mwaka ushize izakuba ryari
kwibuka babo bapfuye mu mwaka uheze
mwaka uheze urabona ko baguye mu muhandi ya Kiziba ukibaza uti ese bo bafite ubasha wo kwibuka babo bapfuye
kwibuka ngira ngo sinzi icyo ushaka iyo uvuga kwibuka ushatse kuvuga ikiga Alexandre
remember
sinzi ko bizaba bitunganijwe ariko buri muntu wese iyo awuze nibaza ngo aribuka uyu mugabo nuko ubwo abapfuye bapfuye mu kwezi kwa kabiri imba nibuka neza mu 2018 hari nko mu magenekerezo ya 2020 na ubwo ngira ngo ico bazogira bavuga canke bakora muzokimenyeshwa biciye kuri radio yanyu
nyine bumva iyo umuntu yapfushije umuntu agira igihe cyo gusiba no kumwibuka ariko ino tugira igihe cyo kwibuka abantu bacu bapfuye ari umuntu yantu wakora kuri mwaka ushize turamwibuka uyu munsi mu musengera mujye ibizibye tubye n'itwaraye byo bari abo bakuye mu muhanda ya Kiziba ntabwo bafite uburenganzira bwo kwibukwa
ubwo burenganzira umwe wese afite uburenganzira bwo kwibuka uwiwe mbwa nk'uko nakubwiye kwibuka abo bantu biratunganywa n'imiryango yabo bigatunganywa n'abagenzi babo ntituzi rero icyo bariko barakora ntacyo baradutangariza ku byo bazokora mu kwibuka
Nanjye n'umunyamurenge
uriwe ego hariko harakogwa iki hari ico wowe ubuzi kiriko kirakogwa tuzogira ico tukumenyesheje niyo abazogira ico batunganye mu mpunzi z'abakongomani bari mu ikambi ya Kiziba babuza ababo bazotunganye urakoze cane gose ubwira umunsi mwiza
namwe kandi
Ijugi ya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Trase kana Okelon kuri ndi murongo wa telefone Okelo ikadze Ego twidewe twaramutse kandi twibaza ko tuza kwirikwa
Yego, weekend nziza.
Yego, twese twese. Wowe uri kwihimbaza gute?
Yewe, mbaza neza. Uretse n'imirimo ntabwo tubona akanya ko kuyimbaza, ariko muri kuri uno mugoroba batangira kuba twayihimbaza tuvuye mu mirimo.
Yego. Nuko rero hama namakuru tuzaniye canke nitugira uvuga ko twagushikirije.
Nashaka kuvuga ku makuru yatambutse ku mpunzi z'Abanyarwanda zari muri Congo. Za bakorewe urugomo, umutekano wabo urahungabanywa. Kandi uhungabanywa n'abantu bashinzwe kuba babarengera cyangwa se abakarebye ubuzima bwabo nk'impunzi bakabubahiriza. Ahubwo bakaza kuba aribo babica bakabakorera ibintu bibi by'urukozasoni bitagakorewe impunzi cyangwa se ikiremwamuntu. Ni ibintu byababaje cyane yewe, kandi nta muntu n'umwe bitababaje. Kandi mbwira izo mpunzi ni mwihangane, hari igihe kizagera nabo izuba rizabarasira. Ndibaza ko igihe kizagera, kandi Imana niyo nkuru. Ariho uwari uhagarariye umuyobozi wa Midimari mu Rwanda wigeze kuvuga ngo yari yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru kuri Voice of America kuri iyo radiyo yanyu, avuga ngo mu Rwanda nta buhunzi, nta mpunzi zikiri hanze y'igihugu. Njye kuri gene ntabwo nemeranya nawe, ntabwo twemeranywa. Njye ndemeza ko nta na rimwe ubuhunzi buzigera bucika ku isi. Kandi keretse umunsi Yesu yaje kubamwemera nibwo ubuhunzi buzacika. Nibaza ko hariya rwose ntago ari ukuri, numva ko yibeshye, baribeshye cyane, ntago impunzi zacitse ku isi. Nta nubwo mu Rwanda ikibazo cy'impunzi kizigera kinarangira, ntizizaburagunga kandi ari igihe zidasohoka igihugu zihunga.
Murakoze, ugire umunsi mwiza. Okelo,
murakoze. Reka mbasaba akantu gato.
Ego,
mwasoreza ku karirimbo Victor ka R. Kelly.
Victor ka Akwi reka muhinga bw'ivyuma bagirageze, ariko tutakaronse ha urugwanko. Okay,
ntabwo byari urwango, katabonetse
ntacu, turaza kugerageza tukatoye, turakakina tutagatoye naho ntakundi.
Murakoze cyane.
Kugira umunsi mwiza. Turafite na Inyase ku yindi murongo wa telefone. Inyase, ikaze.
Yego, ndabaza
byishimye. Yego, uherereye Gahinya? Nyamirambo aravugwa maki, kandi ucuduza icwe.
Nyamirambo ameze neza, izuba ni ryinshi, nanga i Kigali kabisara ubushyuhe.
Akavura mugaheruka ryari? Nuko rero hama n'amakuru tuzaniye canke n'ico ufise uvuga kuyo twagutangarije.
Nagira ngo ndatashye n'abandi n'abavandimwe.
Batanu, kuko ntitwari mu mwanya wo gutasha.
Akibazo, murakoze. Abantu na kipapa wanjye bitwa twagira mu Uganda, amasemu uri mu Bugande. Nasoza inshuti yanjye bita Mukasha Majana, umukunzi wanjye. Nasoza n'abana twiganye mu karere ka Ngororero, umurenge wa Gatumba, anupita kuri groupe scolaire ya Rusebeye.
Bose ukabifuriza iki?
Abifuriza kuzatsinda amasomo yabo neza, kandi bakayakurikirana bashyizeho umwete, kuko
urakoze cyane rwose. Urakoze cyane rwose, Inyasa.
Ndabakunda.
Urakoze cyane. Akaririmbo nifata ka Charly na Nina ni mu gihugu cy'u Rwanda.
Mama, go to Zahora Nanuzi. gusa wowe ni hehe nakwihawe se ni wowe mbona mu maso nkabona nawe musa wowe ni hehe nakwihawe se chonga fata ungomeze fata nunda kure oh fata ungomeze baby fata 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 fata
Njuge meka Washington DC mukirundi no mukinyarwanda twese na Frederic kuyundi murongo wa telefone muri muri sanga Frederic Ikadze.
Yaro
Ikadze kujuge America.
Ngabana bizamirwa mu nyamakuru.
Ego auherereye.
Ere Kampala Uganda.
Kampala Uganda maja hehe neza na neza.
Aho bita ku kayanja kakabaka.
Mhm. Na makuru tuzaniye canke n'icu fisi uvuga kuri twagutangarije.
Kena kwa 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 makono nungi si maata angaje mwini ndi hebe. Yeri kila nye mwenyeki wa yonu agatogo asa ya shindu mgambi. Kwa hivyo yonu mgambi mgambi mshasha. Mgambi kwa mwati ya hivyo ya
Frederic, telefone yawe nukuri turiko turayumva. Uratwumva wewe ibiguma bicikagurika ushowe kuguma hamwe byo dufasha.
Nubundi wewe ndi hamwe ndahagaze.
Uti rero ngo wari kuraterera intege ya gatongo asa ku mugambwe we mushasha witwa Congrès National pour la Liberté CNL mu funyafunyi. Frederic utwihanganire cyane telefone yawe biracikagurika cyane ariko nuko ico twukiriza no kubushikira nganje bw'intware hagati mu gihugu cy'u Burundi hari kwa kane bwareku uyu mugambwe Congrès National pour la Liberté ni SNL mu funyapfunyo mu nyepolitiki atabwa rumwe na leta y'u Burundi ariwe yagatongwasa umushinga mateka gatongwasa rero mwo mkwiuka kwa gisaba gutanguzo mugambwe we mushasha ari yashatse ko kwitwa FNL amizero y'abarundi akushikira nganje bura mwandikiye buvuga ko atamigambwe igira amazina ashusha agatongwasa yavuze ko kubona yemerewe gukora mugambwe we mushasha ari intambwe ikomeye kuri we kuko ngo hariho n'abanyanyi be bahora baturatuzwa mugihe basanzwe ariko arakura bakavuga yuko ataburenganzira bafise bwo gukora turafise Bertrand kuyundi murongo wa telefone Bertrand Kadze. Bertrand uratwumva?
Allo?
Uratwumva?
Byukuri. Isaba tujyohe cyane. Ubi twaitwa abirindiye kera hari hazi nyinshi atubirinda ko bo mushiramo nawe nyine ngo yitoze.
Inde yitoze.
Gwasa
nta byo kwitoza twavuze ko yemerewe umugambwe mushasha wemerewe gukora ku mugaragaro udusamiye hagati muri sanga kwa gatandatu mutubwira amakuru abari ko aravugwa hiwanyu yo mwiboneye canke mugashikiriza ibyo mugona kuyo twabatangarije. Betra twumva. Betra ni turi kumwe organize nawe Ikadze. Organize uratwumva wewe? Sinzi ko ari ku ruhande rwacu ama telefone ameze nabi canke ku ruhande rwabo turiko turahamagara haragera igihe tukawumva ikindi gihe ntidushobye kubumva ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga.
Muzika nkukunda. Baby you know better. Uwo nifuza. Tumepanda milima tukashuka mabonde wawili kwa mapenzi cause I love you uzamjali labana
baby I go extra miles. Would you come with me?
Ngakukunda sivanga.
Uzaba na fuli.
Nyamikazi.
susimi.
My African darling,
utaka fasi nzuri.
Sinikize ngwanga, sicho.
Zakundi mrongo wa telefone nkuru nziza ikaze.
Ego.
Ego, uherere he.
Rejeni iwe mukirundi Busoni.
Ibusoni haravugwa make.
Haravugwa inzara nyine mu banyagihugu kubera akavura ntikaguye neza. Ego.
Nikaba biko bigenda gute none hagico barashobora kuronka abafashisha abo bugarijo n'inzara canke bari baranatangaje ko ariho amaze guhunga iyo nzara mu gihugu cy'u Rwanda.
No kuvuga bariko bagikora koko nko muri iminsi ngahe abanyagihugu barabagarukiye ko baraba imfungurwa. Ego
nuko rero hamba vuyo nzara hari andi makuru wari udufite no musi canke icufise kuvuga kuri yo twagushikirije.
Oya, nta yindi makuru mfise atomoye cyane kuko kubera ko aya ayerika ravuga cyane nayo yerekanye niyo nzara.
Mbega none ni nzara iri mu makomune yose canke ni za Busoni gusaga nkurunze?
Ego, ni gice cya Busoni, ni gice cya Busoni gitoya ki izuba rikunda kwaka. Kubera imvura nikunda kugwa ibice byose byo muri komune ya Busoni.
Urakoze cyane, ubwire umunsi mwiza ngaho Busoni.
Ni ukuri muragize neza cyane rwose.
Kubwire umunsi mwiza nawe.
Nam.
Zikipanda zapanda, nikipiga moja waruka. Nikipiga mbili, unajiuliza huyu nani. Na 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 na. My name is Satura, I'm from Kenyan Empire. It's Satura, I'm from African sound. Nigga shaking and shaking, I'm bumming and walking and what that was we. But you put it to young and I'm even a fan of my mama. It's me. Hakuna wengine. I'm a buffet. Na 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 na. Ah, yeah.
Muminota itarenze cumi gusa turaza kuba dusozereye ikiganiro muri sangacuno munsi muramenyere ko kuwa gatandatu tubahakanya kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa ahiwanyu. Ushobora kuri kurumviriza ijwi ry'Amerika waba uri ku rugendo canke uri mutundi ufise ka WhatsApp ratubipa tukaguhamagara. WhatsApp yacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ushobora kandi no guca kuri Facebook ariyo VOA radio yacu ukaturungikira nimero zawe naho nyene turaguhamagara kugira ngo tubwire amakuru avugwa ahiwanyu muri sanga kwa gatandatu ya mari umwanya wanyu. Tose na Rukundo kwindi murongo wa telefone. Rukundo ikaze.
Ego murakoze.
Ego aho herereye Rukundo?
Ndi muri leta muri Idaho muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Ni amakuru tuzaniye canke nico ufise uvuga ko twagutangarije?
Ya ni cyumviro mfise ko bivanye n'amakuru ngenda numva.
Ego
ya cyumviro nuko nyene mukwiye kugwiza ibiganiro kubyerekeye ihindagurika ry'ibihe n'ingene ubutunzi bw'igihugu buba bwiyongera kandi abantu babandanye baba benshi. Urabyo kwaruka kwa Afurika ingene rushiza kugenda ruhangayika. Ya icyo nicyo nagomba mvuge kuko urabye nta kintu kiriko kirakogwa kugira ngo umuvuduko ubuzima bw'igihugu buriko kugira ngo urabe kubiriko birabandanye.
Ego
kuko nigeze kumva umutegetsi umwe niwe yari kariyamamaza avuga ngo naho wogenda ngo mwisinze manga Burundi ngo nagahugu keza ngo gafise amazi meza ngo aryoshe mugabo usanga ari amajambo yo kubesha kuko ajya amazi atemba mu migezi usanga ari amazi yuzuyemo inzoka harimo ibintu abantu bapfa kuyanywa kuko nyine atakundi bari bugiye mu gihe mu bindi bihugu byateye imbere ata muntu akimwe ajya amazi yo mu nzuzi si uko badafise inzuzi barazifise mugabo cyo barayaseze ya ariko ugasanga ariko aragenda besha abanyagihugu ngo igihugu Burundi ngo ufise ngo amazi meza urungo ngo ntibushobora kugenda ugatura amazi ukayanuwa mugabo ugasanga ni amazi harimo inzoka abantu bapfuye n'inzoka bagwa ugasanga ibindi bihugu nta munyagihugu akirira ngo ngo aye inzoka ugasanga ibyo byarasezerewe. Rero icyo nako ndavuga igwirirana ry'abantu ribandanya ariza mugabo ugasanga igihugu usa nk'aho bigwiza atunga nta kintu bakora kuko ndaraba nko ngaha muri Amerika usanga amazi avomera imirima ntabwo ari leta yayashyizeho usanga ari abagwiza atunga bayakira abantu bakagenda bishyura buri mwaka mugabo abantu bakarima bakimbura.
Urakoze cyane rwose Rukundo ugira umunsi mwiza.
Mugabe ibyo biganiro mukwiye kubitunganya mubaza abantu babijejwe ati none muriko murakora iki ko abanyagihugu babandanye baba benshi muko murakora iki ejo umutegura iki ko hamwe turima na basogokuruza tuvuka barimisha isuka none n'ubu akaba ari isuka none bariko bategura iki kugira ngo inzara ihagarare mu gihugu.
Ndemeye ko ubutumwa nza kubishikiriza umukuru w'igisata cyo Kirundi n'Ikinyarwanda kazi uraba ingene ibyo biganiro byongerezwa bivanye n'amasaha ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda risanzwe rifise yo gukora. Urakoze Rukundo. Tose kandi na Cedric ku yundi murongo wa telefone. Cedric nawe ikaze. Mwaramutse mwaramutse twe ni mwaramutse ariko mwiriwe ntacu itugira turaza kwiriwa. Ego Cedric aho uherereye? Urahinduye akazina ko wari wahamagaye umenga witwa irindi.
Ego. 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 Ego.
Icho kibazo mu kiganiro twagiranye narakibitwara kimubajije yavuze ati gukora munani ntacho bidutwara ariko ntiheragira kuko ari kintu umuntu avuga hageze mu matora bibaye ngombwa n'urubuga rubaruhari yavuze ati gukora munani ntacho byo dutwara tuzobiraba nihagira amatora
ego gusa jama kenga afite nuko mwibiza ishingiro rishasha dufite nuko amakwaisho cyanye inani zitemewe
zitemewe no kuvuga Reka tuze tugutumirire umushinga amateka Gatongo watatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi hama aguhinyisha kutubaza twose ofisi urakoze cyane gose Cedric muri Uganda
mama urakoze cyane gose ngira hajeze
mhm akarimbo ni zahabu Kashalina ni na mu minota ibiri gusa turaza kuba dusozereye.
Ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo.
Nari mvuze ko ari zahabu Kashalina ni ariko zahabu niko kari karenganye. Aka na ka ivyo nabonye kayoya. Yoya ubundi n'iryo zina koresha mu kuririmba ariko izina giwe ni Issa Jamal ubu abarizwa mu gihugu co mu Bwongereza.
Mbona abantu b'imico mibi mibi nyinshi itandukanye byo bikazana injyane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawe tubana tutumvikana mana tumbure nice wengenda n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu mwafite bibi kandi ari byiza acira urubanza bona tegereje kurucira nimbaruko bimeze Mana mbabarira icyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbaricewe ngaya amaso mana mbabarira icyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbaricewe ngaya amaso mana mbabarira nabonye abantu bica abandi kandi batabajya mbona nabandi bicwa nabo bashize ku isi
Nuko rero nshuti bakunza kwa ino ngaha duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi mushaka kongera gusura kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewe akaburungu kome muja handitse muri sanga mwakoze kutwumviriza bakoze abutwayaga bose baba bari mu Rwanda muri Amerika abari muri Uganda bari mu Burundi n'ahandi hose mwariko muratwumviriza muherere yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Jonathan yatufaje muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe tuze kongera igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda kugira ngo tubashipize amakuru azoba agezweho mandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu muri ayo makuru tugiye kwatororokaniriza harimwo ayajanye n'amatora yo mu gihugu ca Nigeria yegeje inyuma ivyari bitekanizwe kwa buno munsi ariko umurwujeje gutunganya amatora muri ico gihugu bavuze ko ayo matora yungurujwe ku munsi wa gatandatu basiguye ko babikoze kugira ngo bashobore kuyagira amatora yizewe na bose kandi arimwo umuco ari kumwe mu bagize komision hijeje gutunganya amatora muri Nigeria tashimye ko amazina yiwe atangazwa yabwitorokanizo ry'amakuru Reuters yuko hari ibikoresho byinshi bitari bwashikane mutuzu twitorero mwakoze kutwumviriza turongera mu makuru yo hanyuma tubasigiye kano karirimbo slowly commit
Attention, 'cause you got my affection.